Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibigano byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteza amatwi. Uyu munsi turi kuwa kane tariki ya gatatu z'ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Hano muri studio ya gatanu Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze kuri radio Ijwi rya Amerika.
Turavye mu karere k'ibiyaga binini hariho ingwano z'ubutavanako na zizo ngwano basanze muri Grand Lac sisa n'izifise intango ku bijanye no gucukura ubutare bitisunze amategeko.
Uwo ni Jean Paul Ndayihonyoye, umuyobozi mukuru ushinzwe iby'amabuye y'agaciro muri Minisiteri y'Ingufu na Mine. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino, mwateguriwe kandi mugezwaho na Alphonse Ndayikengurukiye.
Ndabaramukije mwebwe mwese muri kumura kwirikira ano makuru mu makuru avugwa irya nino nagira ngo duyahere ariko ku nkuru yerekeye Burundi aho leta zunze ubumwe za Amerika ku munsi wa gatatu yasohoye itangazo ritomora ingene amahoro yugaruka mu Burundi ibicishije ku muvugizi wayo John Kirby yarahamagariye perezida Petero Nkurunziza na leta rongoye imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi hamwe n'abarundi bose kuja mu biganiro bidakumira aho imirwi yose yoba iserukiwe kugira ngo haboneke inyishu za politike zumvikanywe ko hisunzwe amasezerano ya Arusha. Muri iryo tangazo John Kirby avuga ati haraheze imyaka 15 ibiganiro vya Arusha byari byatanze intumbero y'uko leta y'u Burundi itegerezwa guhuriramwo imirwi yose kandi egakorera abarundi bose. Yongeye avuga ati uyu munsi Burundi buhanzwe nibazo bishasha byadutse hari guhagarika imishamirano no kwaka igihugu kirangwamo umutekano rama biciye mu biganiro byubakiye ku masezerano ya Arusha. Ati ibyo rero si ikorwa co kugwa n'umugwi umwe, ati ni igikorwa co cega umuntu ari wari wese n'imirwi yose. Arico gituma leta z'umwe za Amerika ihamagariye president Nkurunziza na leta yiwe abo batavuga rumwe n'abarundi bose kuza mu biganiro birimo imirwi yose kandi birangwamo n'umutima wo kubaka kugira haboneke inyishu za politike zumvikanywe ko kandi zubakiye ku masezerano ya Arusha. John Kirby abandanya avuga ati si ikibazo c'abarundi gusa, leta z'umwe za Amerika irasubiye kumenyesha ko ishigikiye abategetsi b'akarere ka Afrika harimo igihugu cy'u Buganda n'ibihugu bya Afrika by'ubuseruko guhamagaza no guhagararira ibiganiro vya politike kandi mu maguru masha. Ati turizeye ku kwitangwa ku mashirahamwe y'ibihugu vya Afrika n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'ibihugu vyo mu karere ka Afrika bifise ico biriko birafasha kugira ngo bishobore kugarura u Burundi buhebe urutavana ku mutekano muke. Leta zunze ubumwe za Amerika yagumye kucemeza co gukurikirana uwo wese azokwagirizwa guhohotera agateka kazi na muntu canke agahungabanya umutekano w'intwaro mu Burundi. John Kirby yavuze ati mu ndwi iheze perezida Nkurunziza mu ijambo yashikirije abarundi yaremeje yuko ari nkenegwa ko mu Burundi harangwa ubumwe n'umutekano, aremeza kandi ko amasezerano ya Arusha n'ibwizwa shingiro ari nkenegwa ko ariko asaba ko amakomite y'umutekano yokorana n'inzego z'umutekano. Ati iryo jambo rirateye amakenga gukorishiramwe n'imbonera kure urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD rufise ibirwanisho. Imbonera kure zitwaje ibirwanisho ntizishobora kuja mu bikorwa bitungajwe na leta yogira ijunja n'ijambo kandi yizigiwe na bose kandi ibyo byoza bitoba n'utwigoro twariko turakogwa kugira ngo tugarukane amahoro. Yabananije avuga ati mu mwaka uheze ibikorwa by'imbonera kure byo guhohotera abanyagihugu no kubaburagiza byatumye haba uruhagarara rukomeye mu Burundi bica bituma haba amatati yatumye mbere abantu barenga ibihumbi majana abiri batizabo bahungira mu bihugu bibanye. Kugira ngo ibyo ntibisubire kuba gutera uruhagarara muri kazoza imbonera kure n'iyindi mirwi yose yitwaje ibirwanisho itegerezwa kuvyakwa mu maguru masha. Ibyo rero vyogwa kandi vyohagararirwa n'ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika. John Kirby yarangije iryo tangazo ahamagarira abarundi bose guhagarika ico cose joza gitera uruhagarara cane cane kidaciye mu mategeko. Ati turahamagariye abarundi bose kuja mu biganiro byoshikana u Burundi mu nzira y'amahoro yumvikanywe ko na bose. Tukiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Obama aho yari mu rugendo rw'iminsi itatu mu gihugu cy'Alaska, ku munsi wa gatatu yaragendeye imiryango iba mu buraruko bw'ako karere kegereye isonga ry'isi, hari mu ntumbero yo gukebura amakungu ku garuka mbi zihindaguruka ry'ibirere. Perezida Obama yarashe ubugendera abarovyi bo mu gisagara ca Dillingham, hari n'ishuri ry'abana bamutambiye intambo kavukire. Abandi yagendeye handi yagendeye mu gisagara ca Kotzebue, haba abantu bashika 300,000 bariko baragwana n'ingaruka mbi zihindaguruka ry'ibihe aho amazi bahari atera duga imusozi.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi, mugejejweho na mugenzi wanjye Alphonse Ndayikengurukiye. Tuje noneho mu karere k'ibiyaga bigari, duhere mu ntara ya Kirundo mu gihugu cy'u Burundi, ahavugwa ikibazo cy'abantu bagurisha amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Abakuru wa mwuga bavuga ko leta ntacyo ikora kugira ngo izo magendo zihagarare. Umunyamakuru wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze adufitiye inkuru irambuye.
Gusigurira abimba ubutare zimwe mu ngingo z'itegeko rigenga gucukura ubutare mu Burundi, nico cashikanye intumwa z'ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka mu ntara za Kirundo na Muyinga kuri uwa gatatu. Ni mu ntumbero yo gushira mu ngiro umugambi ibihugu vye mu karere k'ibiyaga binini vyihaye wo gutuza intambara. Ibyo bihugu byasanze ahanini ziterwa n'amafaranga ava mu butare bucukurwa hatisunzwe amategeko. Jean Paul Ndayihonyoye ni umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'ubutare n'agataka.
Ubutare bikora kwikiranwa cyane kuvuga bwimbigwa gushika bushorekwa bivanye n'iki niyo mugambi twagiyemo wa conference internationale sur la région des grands lacs. Uwo mugambi turavye mu karere k'ibiyaga binini, hariho ingwano z'urutavanako na zizo ngwano basanze muri grands lacs sisa n'izifise intango ku bijanye no gucukura ubutare bitisunze amategeko, ariho bacahumbiri bahimiriza ibihugu byose bihurikiye mwiyo conference yuko boheza bakaraburyo batunganya ubutare bwimbwa mu gihugu kimwe kimwe kugira bwimbwe biciye mu mategeko, bushogwe biciye mu mategeko, hama amafaranga avamwo agirira akamaro ico gihugu ha guterera imigu igwana aha mu gacu usanga tugumye mu ngwano z'urutavanako.
Yamara abasanzwe bacukura ubutare mu ntara ya Kirundo bavuga ko urudandazwa rwa magendo rw'ubutare rubandanya, bakavuga ko abajejwe intwaro babigiramo uruhara runini.
Site murehe imutumba gatete baragira ubusuma cyane uravye guhera kuba kuri ubucimbiri abakuru b'imitumba ikanduka ligashika kuri bamusitane. Nta kuntu wowe n'umuntu ayimwe aratora ubutara butwara mu Rwanda nawe urimo urabutwara mu gihugu cyacu cy'u Burundi ideyi ntingana. Musanze muzi ko duhitiye mu bihe bitoroshe, twarahungabanye mwino minsi mwigihe rero cyo guhungabanya umutekano utawe wifashe neza bobo bikitse mu cyiza n'amahera yabo yaciye aduga gusumba y'iwacu. Rero babonye n'ubutare bugiyeyo baciye basumbiriza mu kuduza ibeyi kugira ngo abagisiyoneri basubire hasi.
Girare Ngabo Nziza, umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Kirundo, ati vyo babiva ku biciro by'u Burundi biri hasi
kuko tudahendanye igihugu cy'u Rwanda kirafise icyo nokwita amayeri y'ubwenge iwabo akarewe kwikawa mu Kirundo ingozi mu Kayanza ikawa yeze mu Rwanda bubaka izina kata gitina kiba bafise bakaca baduza ibiciro kwikawa pera koro y'iwacu ujya ku butare ni bwacyo kimwe kujya tuvanye frode ntitwayagene duhindura ibiciro kuko cyo giko ndiyumvira finalite nini aho dushorera ni hano none mu Rwanda ibyo biciro badusumbya aho bashorera twebwe kwegi tutumiko turaziyumva ingufu zo kurwanya frode turazifise haba mu ntwaro haba mu gipolisi haba no mu banyagihugu nahatabyera ngo nge cosanga hariho defuite muri izo nzego.
Umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'ubutare n'agatakati sico biva ko na gato
kibazo babajije cuko frode yo bikorwa kobera ibiciro byo mu Burundi biri hasi sico namba na gato kuko mu gushiraho aya mategeko mashasha twayashizeho twisunze ibi bihugu bidukikije. Ikibazo kinini twebwe aho tukibona ni ingwano duhitiyemo. Simingwano novuga ngo ni umutekano muke w'amatora twarimwe. Byaciye bituma abantu barahunga, abakozi nabo ntibakore, hama amafaranga yacu asa nk'ayatagaciro, gacu usanga mu Rwanda rero babonewe ko ari hejuru bagaca babijanayo, kandi bakabijanayo bahunze n'iki kuriha ikori. Icyo nibaza rero ntibavuge ngo hejuru biri mu Rwanda ari hejuru, namba na gato, kuko mu Rwanda bagiye bacetse bakabagorira, ni babandi usanga ataruhusha bafise bahawe na leta.
Abimbutare barashima ariko yuko mu itegeko rishasha ryo kuwa gatandatu ukwezi kwa gatandatu y'umwaka turimo iriza rifasha ijyahora guja mu ngiro ko ryagabanuye ibiciro bisabwa kugira ngo umuntu arihe aho agomba kwimba ubutare. Imuyinga Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Mwese muduteze amatwi yimwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tubibutse ko mushobora no kudukurikira kuri www.radioyacu.voa.com. Hari icyo mwifuza kutugezaho mwatwandikira kuri adresi yacu ya email ariyo radioyacu@voanews.com cyangwa mukadusura ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo VOA Radio yacu. Mu mujyi wa Bujumbura, umwuka mubi, ubwoba, amasasu menshi byumvikanye muri komine Musaga, Nyakabiga na Bwiza z'umurwa mukuru Bujumbura. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na bamwe mu banyagihugu batuye utwo duce. Duhere kuri Freddy utuye muri komine ya Nyakabiga.
Yanitwa Federike ba Munyakabiga ya gatatu.
Aho Munyakabiga ya gatatu, ikibazo cy'umutekano kuri wa gatatu cyari kifashe gite?
Ikibazo cy'umutekano cyari kifashe nabi, byose byatanguye neza ejo igihe cy'isaha zine z'ijoro zibura nk'umutamikeyi. Twumvise amasoro menshi n'amagrenade menshi rutavana ko gushika mu gatondo. Tubyutse tugira tujye ku mirimo nk'uko bisanzwe, usanga amababa yose arugaye, nta muntu bemera ko ajya ku kazi n'umwe avuga ngo subira inyuma. N'isoko aho abanyagihugu bahora basumira hose barabirukana barayugara, abantu biriwe mu mazu kadaharadi imodoka zije gutora abantu z'igipolisi, abantu bagaca biruka mu mazu nyene banyegera. Byose byiriwe uko gushika n'ubu ku mugoroba, ntabasohoka nta winjira, abanyagihugu baramerewe nabi, benshi baguma bidoga yuko ntibajya ku buzi bwa leta, nta usuma nta ugira umutekano ko wiyo.
Uravuga umutekano ku buryo bwa rusange, ariko ku giti cyawe aho utuye mu gipangu cyangwa se mu nzu aho uri, hari umuntu, hari umupolisi wahohoteye umutekano wawe?
Oya, gusa kubera mbana n'abana n'abamama usanga mwasinda bagira ubwoba nyene ku magrenade, nari nta muntu bagumye no mu makaritsiye ntibingiye gushaka, bagumye kuma bakwitaburindi gusa batuzibira ngo guma. Mugabo higeze kuba umuntu umwe barashye ku murango baramuzana ahantu bavuga ngo vuga barasa, baramutereza nyine barasa impande y'iyo mbwa ntibamurashye mutwe. N'ibyo nashoboye kubona kuba twatangiye nta muntu yoba yampote.
Munyakabiga, hari abayobozi bashinzwe karitsiye yanyu, hari ikintu babwiye polisi yabishakishaho Munyakabiga bigatuma ifunga amabarabara yose?
Twebwe gusa nibyibazo bamwe bibaza gusa, nari nta muntu yashoboye kutubwira ikintu na kimwe barondera gusa.
Hari umuyobozi wa karitsiye Nyakabiga waba basobanuriye impamvu abashinzwe umutekano bugaye karitsiye yanyu? Hari impamvu bavuga ko polisi yaba yazengurutse aho mutuye?
Nta muntu n'umwe yigeze atubwira ikintu na kimwe, kuko kuva ibi byose bigitangura nta muntu n'umwe w'umutegetsi aratubwira ati ibintu bimeze nuku nuku, twama tubona ibibaye tukabyakira uko, nta muntu n'umwe yigira duhumurije.
Frederic, hashize iminsi mike gusa Perezida Pierre Nkurunziza yongeye kurahirira kuyobora Uburundi. Kuva arahiye aho ikibazo cy'umutekano mubona kigenda kigabanuka kiriyongera, mu yandi magambo wabwira batwumva niba abari batuye Nyakabiga bahungiye hanze y'igihugu baratangiye gutahuka?
Haragiye haragaruka umwe umwe mugabo hari habatigeze bagaruka murana nkuba kenshi bavuga ngo barondera abajene bakiri bato abo ntibigeze bagaruka hagarutse abamama nk'umwe umwe n'abana mugabo ajene hari n'abasiye kugenda mu nyuma kuko baza bada baratora umwe umwe.
Uwo yari umunyagihugu wo muri komine ya Nyakabiga mu mujyi wa Bujumbura, imwe muri komine zibasiwe n'urusaku rw'amasasu na za grenade. Etienne Karekezi yavuganye kandi n'umunyagihugu utuye muri komine Musaga na waratubwira uko byari bimeze muri iyo komine.
Umutekano sikirenga, abapolisi baraza bakadufata badusanze mu makaritie batora umwe umwe.
Ku giti cyawe se polisi izigufata yaragufunze?
Oya ntiyamfunze yafashe bagenzi bacu twari kumwe barabatwara hama baranka yuko babajana nico gituma uno munsi bace birirwa bararasa.
Mu karere sutuyemo aho ku Musaga, wowe wavuye mu gipangu utuyemo wagiye hanze y'inzu yawe, hari icyo wabonye watubwira?
Hanze y'inzu uno munsi ntibatwemera ko dusohoka, bari bugaye impande zose, amabarabara yari yugaye. Umukumujene asohotse polisi yacimufata bakamuhuriza imodoka.
Uko biri kose aho ku Musaga hari abayobozi, ubabaje cyangwa se mubabajije bababwiye ko polisi yaje gushaka iki ku Musaga?
Abayobozi ntibaboneka, ntibiraboneka ntacyo bavuga. Uwugize ntibogira icyo uvuze, ntiyemera kugira icyo avuze, nta na kimwe bashikiriza.
Ariko abavuga ni abayobozi?
Abayobozi ntibaseruka, urabona n'abatowe ntibashasha, ngira ntibarashikira amabanga. Abari bahasanzwe nabo nta na kimwe bavuga.
Uvuze ko abatowe batari bashyikirirwa amabanga kuva se Perezida Pierre Nkurunziza arahiriye kuyobora u Burundi, ubona ikibazo cy'umutekano ku Musaga gihagaze gite?
Ikibazo cy'umutekano ku Musaga cyoroshe, baraza mu ijoro barabiyambika impuzu za gisirikare bakaza bakarasa abanyagihugu bakagenda. Abapolisi ukabona mu gatondo baraje barafasha abantu barabajanye, ntizimenye wabajanye, wabaza ugaperereza ntumenye iyo wabajanye. Ingorane gusa nta mutekano dufite.
Ni ukuvuga se ko mutava mu mazu yanyu, mutava muri iyo karitsiye yanyu ya Musaga, mubaho mute?
Bayo uko nyene baratubuza, ntidutembera. Uno munsi nta muntu yari wavuye muhira, nta wasohoka, nta winjira, yari ingorane gusa twaguma mu ntu zenya mu makarite yacu.
Reka ngusabe, turavuganye kuri radio, ubuse inzego cyangwa se abantu umuntu wakwiyambaza muri aka kanya ku kibazo cy'imibereho yanyu n'umutekano wanyu aho ku Musaga, ninde wagira icyo ubwira?
Uwo twari kubwira ko ari umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu nawe nta yabyiwe ntabyo tubona, ariko aradukorera ibyo yategerezwa kudukorera, yategerezwa kuturonera umutekano. Ubu ntawe tubona inzego z'umutekano zategerezwa kudufasha kugira umutekano turonke mu karitsiye. Nabo nibo mbona bawuduhungabaniriza, ni ngorane ibyo mbona.
Nta kibazo, nguhaye ijambo nawe mu magambo make, kubera ko Perezida Pierre Nkurunziza araguhagarariye, ayobora abarundi bose. Icyo wamusaba ni iki muri make?
Nkurunziza ntaduhagarariye kuko manda yiwe yararangiye, ntawuduhagarariye. Iyo wemera tukakora amatora, ibi byose ntabiri ko.
Shuti, mukomeje kudutega amatwi. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Abatanzania batandatu b'idini ya Kiislamu bafashwe n'abarwanyi ba FDLR mu kwezi gushize kwa munani, babashije kurekurwa nyuma y'ukwezi kumwe bamaze mu mashyamba ya Rucuru. Igoma, umunyamakuru wacu Musafiri Molopwe Mustafa Kemal adufitiye inkuru irambuye.
Nkuko twabitangarijwe na Imamu Muhammad Abdallah, umwe muri abo bayisilamu w'umutanzania bafashwe n'abo barwanyi ubwo imodoka barimo yarivuye ahitwa Ishasha ku mupaka wa Congo na Uganda. Bageze igatwiguru nibwo abo barwanyi bitwaje intwaro bahagaritse imodoka yabo bahita babajyana mu ishyamba, ariko barekuramo babiri bitewe n'uko bari abasaza babasigaho ngaho ku muhanda. Imamu Muhammad Abdallah avuga ko abo bashimusi ari abasore bafite hagati y'imyaka 16 na 25, ariko abayobozi babo akaba yatubwiye ko ari abantu bakuze bafite hafi imyaka 45. Kandi aravuga ko igihe babasabaga amafaranga ngo babareke, ntabwo babashije kubonana n'uwo bita umuyobozi wabo. Imamu Muhammad Abdallah aratangariza Ijwi rya Amerika abo bari kumwe nabo.
Mimi kwanza hapa jina langu ni Muhammad Abdallah, na huyu hapa ndugu yangu ni Abedi Isa, na huyu hapa ni Sheikh Makame Hamisi, na huyo ni Abdallah Sihimu, na huyu hapa ni Amini Awesu, na huyu hapa ni Ali Hamisi.
Ubwo bagezwaga mu mugi wa Goma kuri wa gatatu tariki ya kabiri z'uku kwezi, guverneur w'intara ya Kivu ya Ruguru Bwana Julien Paluku Kahongya yavuze ko kubabohoza byasabye ingufu za gisirikare, kuko abo barwanyi barimo gusaba amafaranga kugira ngo babarekure. Ubwo ingabo za Kongo zagabaga ibitero ahakekwa kuba ari indiri y'abo barwanyi, nibwo babashije kurekura abo bavuga butumwa, kuko ingabo za Kongo zabasanze hafi y'inzira. Ku ruhande rwe, Bwana Anthony Cheche, ambasadere wa Tanzania muri Republike Iharanira Demokarasi ya Kongo, yavuye i Kinshasa azanawe kwakira bo bavandimwe be, kandi ashimira ingabo za Kongo FRDC kubona zabashije kuboza abo bavuga butumwa ba Kiisilamu bari bamaze ukwezi bashimuswe kuva tariki ya kabiri z'ukwezi gushize kwa munani. Bitewe nuko umwe muri abo ba imamu ibyangombwa bye birimo passport abo barwanyi batabashije kubimusubiza, abayobozi ba Kongo bategetse abashinzwe ibiro by'abinjira n'abasohoka guhita bamukorera inzandiko zimwesha uburenganzira bwo gusubira iwabo. Teritwari ya Ruchuru kugeza n'ubu ifite ikibazo gikomeye cyo gutandukanya aba FDLR n'abaturage, kuko ikinyarwanda ari rwo rurimi gakondo rw'abanyaruchuru. Igoma, Musafiri Mulopwe Mustafa Kemal, Ijwi ya Amerika.
Ubu naho tugeze ku mwanya w'ikiganiro cy'ubuzima mwateguriwe na Eugenia Mukankusi.
Nshuti z'Ijwi ya Amerika, mu kiganiro cy'ubuzima turavuga ku ngaruka z'amazi mabi ku buzima. Mu gihugu cy'u Burundi hari ikibazo cy'amazi cyane cyane mu majyaruguru y'igihugu, aho abaturage bahura n'ikibazo cyo kubona amazi meza. Hari abakoresha amazi yo mu kiyaga cya Tanganyika mu buryo utandukanye, ayo bogamo niyo bameseramo imyenda, ni nayo bavoma bakajya kuyakoresha mu ngo zabo. Ibi bigira ingaruka ku buzima bwabo. Muri kiganiro turaganira n'umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuvuzi mu Burundi, muganga Tadendi Komana, aratubwira bimwe mu bibazo umuntu hanyoye amazi mabi yanduye ashobora kugira.
Nkuko byamazigishwa mu bijyanye n'amagara y'abantu na cyane cyane muri amabwirizwa 10 y'isuku, birumvikana yuko iyo umuntu anyoye amazi mabi bimugira ingaruka mbi na cyane cyane zerekeye indwara novuga zivuye ku nzoka, inzoka zo mu nda. Nibyo bikunda gukarira umuntu yanyoye amazi mabi, kuko abarimo mikorobe. Ugasanga rero kenshi umuntu aragwara indwara z'inzoka, inzoka z'ubwoko bwose. Hariho n'igihe usanga ashobora kurwara amibe, eka mbere hari igihe hadukana byacakiza novuga nka korera cyangwa amacinya bivuye ko anyoye amazi yanduye, na cyane cyane yandujwe n'umwanda mukuru uba wakwiragiye muri ayo mazi. Aho rero ni ibintu byo kwirinda. Numvise neza yuko mu Kirundo kibazo cy'amazi gihari, ariko abatwumvirizano babwira bene gihugu yuko bogerageza naho atamazi ajyayo mu mabombo yo bahari, bagakurikiza y'amabwiriza 10 y'isuku, na cyane cyane ushobora guteka ry'amazi igihe imbere yo kuyanywa, kandi bakirinda no ku ukuntu na mazi basanzwe bakoresha na hajya mu kiyaga, bakirinda na cyane cyane ko batamo inyanda, inyanda yari yose yaba inyanda mikuru cyangwa ubundi bucafu. Kuko numvise ko hari haba bariko baravoma iby'ubukene bw'amazi burahari, ariko bakamenya neza yuko bo kwirinda kuyonona, na cyane cyane bakirinda kuyanduza biciye mu kujya kwituma ahantu hatari akazi ka sugumwe, hanyuma bagakoresha neza akazi ka sugumwe, bagakaraba, hanyuma ajya amazi bashoboye kuyakoresha bakayateka kugira ngo mikorobi irimo ishobore gupfa imbere y'uko bayanywa.
Muravuga gukurikiza inama z'abaganga zerekeye isuku. Umuntu ashobora kubabwira ati ngewe isuku ndimo kugira isuku y'umubiri, ndimo kwiyuhagira, ariko ayo mazi agayafata yo mu kiyaga akayiyuhagira, akiyuhagiza isabune ikajya mu mazi, akameseramo iyo myanda yose ikajya mu mazi, aramutse yatetse ayo mazi nta ngaruka yagira mu mubiri w'umuntu?
Oya, hagiye mu isabune naho biragorana, novuga yuko bigorana kurusha. Aha impanuro twabaha ni uko mu by'ukuri amazi yo mu kiyaga ibyo babyiza kumeseramo impundu cyangwa kogera mu kiyaga, kuko ariyo basanzwe bakoresha mu byo gukindika cyangwa mu kuyanywa, boboma bageze bakagenda bakabikorera ku musozi hanyuma bageze aho bayavoma naho ngo baje kuyanywa bubanza kuyateka kandi no mushiranganzi ko turatwara ikibazo by'ukuri gikomeye kuko ubukene bw'amazi burahari n'ibyo mu gihugu hagati na cyane cyane muri za ntara zo mu buraruko icyo dukunda gukora twebwe ni uko dufatanyije n'abakira neza duhora dushyiraho navuga isekeza na cyane cyane ku byerekeye amagara y'abana n'abakenyezi hakaba amasekeza yo gutanga ibinini by'inzoka nka kane mu mwaka baramubyumva muri kampani Sante Merafa aho abantu bose abana n'abapasoni bashobora kuronka ibinini byo kwita inzoka zoba ziri mu nda kugira ngo zahirize nayo ahandi turazi neza yuko ari ikibazo leta yitayeho cyo kuronka amazi meza abenegihugu bose.
Ndabashimiye muganga Ndikumana Tade kuri ibisobanuro muduhaye. Ndabashimiye namwe nshuti mwarimu duteze amatwi. Aha niho dusoreje ikiganiro cy'ubuzima mwateguriwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mbifurije mwese ubuzima buzira umuze.
Arakoze Eugenia Mukankusi umaze kutugezaho ikiganiro cy'ubuzima. Shuti mukomeje kudutega amatwi, iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Shuti turi kumwe turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu, ariko mbere yuko dusezeranaho reka Alphonse Ndayikengurukiye atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Munge mu makuru avurwa ku isi muri kano gatondo cyane cyane twagarutse ku itangazo ryasohowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho zisaba Perezida Nkurunziza na Leta rongoye imigambwe itavuga rumwe n'umugambo uri ku butegetsi hamwe mbere n'abarundi bose kuja mu biganiro bidakumira aho cyane cyane imigwi yose yoba isirukiwe kugira ngo haboneke inyishu za politike zumvikanywe ko hanyuma ibyo biganiro byose kwa byisunze amasezerano ya Arusha. Iyo tangazo ryasohowe na John Kirby umuvugizi wa Departement ya Leta avuga ati haraheze imyaka 15 ibiganiro bya Arusha byari byatanze intumbero yuko Leta y'u Burundi itegerezwa guhuriramo imirwi yose kandi igakorera abarundi bose. Ati ubu rero u Burundi buhanzwe n'ibibazo bishasha, muri ibyo bibazo rero harimo guhagarika imishamirano no kubaka igihugu kirimo umutekano urama biciye mu biganiro byubakiye ku masezerano ya Arusha. Ati kandi yongeye ko yuko icyo gikorwa kitokorwa n'urwi umwe, ati cega umuntu wari wese n'imigwi yose, aricyo gituma Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihamagariye rero Perezida Nkurunziza na leta yiwe yuko usubira mu biganiro bari kumwe nabo batavuga rumwe hamwe mbere n'abarundi bose babishoboye. Yasubiye mbere arashigikira na nibihugu vya kano karere ka cane cane kano karere ka Afrika y'Ubuseruko hamwe nibihugu biri mu ishyirahamwe rya Afrika ko byoheza bigahagarira ibyo biganiro bigahamagara n'inama kugira ngo ibyo biganiro bishobore kuba mu maguru masha. Agatako akizera yuko utwigoro tw'amashirahamwe asirikare Afrika n'amashirahamwe y'abakoloni twoba turiko turazanira ikintu co tuma u Burundi busubira umutekano hanyuma Burundi wagiye umutekano ukavamo rukurikirane
mu duteza amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu naha gihumurije. Mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi, nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro. Washize hamwe ibi biganiro ni Elvin Sangano, amakuru mwagejweho na Alphonse Ndayikengurukiye, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wari uyoboye ibi biganiro. Hagataho mbifurije amahoro n'amahirwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.